Umunyarwanda Augustin Ngirabatware uregwa ibyaha bya genocide asaba ko urubanza rwe ruhamagazwa vuba kugira ngo rusubirwemo rwose bushyashya mu rukiko rwa Loni. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru arusha araduha ibindi bisobanuro.
Dr. Augustin Ngirabatware yahoze ari umushikiranganji w'imigambi ya leta muri leta afata kibanza igihe cy'abanyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda, avuga ko afite amakenga menshi ku byerekeye isubirwamo ry'urubanza rwiwe ubwo rwaciwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 aho igisata cy'iyungururizo ca sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriwe gucira imanza abakoze igihonyabwoko camugabanirije igihano co gufungwa kiva ku myaka 35 kija kuri 30 yagiriwe n'ivyaha byo gutegura kugira uruhara gukokeza no guhamagarira Interahamwe kwica abatutsi ahavuka nahahoze ari muri komine Nyamyumba muri prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba y'u Rwanda. Mwikete yandikiye igisata ca Oni cashiriweho kurangiza imanza zasigaye we n'abamuburanira bavuga ko ikiringo co gusubiramwo urwo rubanza gisigaje igihe gito iryo bakweje gusubiramwo urubanza rwiwe mu mizi yarihawe n'ingengo y'urwo rwego rwa Oni yo mu kwezi kwa gatandatu guheze. Iyo nayivuga ko mu minsi 120 no kuvuga amezi 4 urwo rubanza rwaba rwahamagajwe rukaburanishwa. Ngirabatware yanditse ko hasigaye ukwezi kumwe kutarenga kandi hari byinshi byategerezwa kuba byarakozwe, avuga cyane cyane ibikorwa by'abaganga bogenzura ko akiri muzima mu mutwe mu magara yiwe, guca hirya no hino ibiri muri dosiye yiwe, kumubwira amatariki y'urubanza kugira abamwunganira bitegure n'ibindi. Ubwo rwandiko rwakiriwe rwongera rubikwa n'igisata MICT cawoni kiri yarusha. Ntitwashoboye kuronka umuvugizi w'ubwo rwego kugira ngo agire ico avuze kuri ubwo rwandiko, ariko ico bikoze Usman Njikam umuvugizi w'ubwo rwego yaheruka kubwira Ijwi rya Amerika ko ibirego byatanzwe na Ngirabatware kugira ngo urubanza rwiwe rusubirwemo bifise ishingiro kandi ko bizosuzumwa mu gihe gitegekanijwe n'amategeko.
La chambre d'appel du mécanisme
atigisata cy'iyungururizo cya MICT cyafashe ingingo yo gusubiramo gushasha urubanza rwa Auguste Ngirabatware. Ni Ngirabatware nyene yabisabye abacamanza inyuma yo gutanga ibyemezo bikwiye. Bamaze kubyiga basanze urwo rubanza rwosubirwamo, ubu se ntarizoraba ko hotangwa ibindi bihano canke ko byoguma ruko biri ku myaka 30 yakatiwe gufungwa. Sinshobora kubabwira ivyo byemezo byatanzwe, gusa mwamenya ku rubanza rugiye gusubirwamo mu idonido.
La décision a été prise de rouvrir le dossier et de regarder dans le fond.
Nimboneka rimwe ko hafatwa ingingo yo gusubiramo urubanza rwamaze gucibwa n'ibihano bigafatwa kuva sentare yari yashiriweho gucira imanza bakoze ihonyabwoko mu Rwanda muri 1994 TPR ibaho. Nubwo Ngirabatware n'abamuburanira bafise amakenga, igisata ca Oni cari cabwiye Ijwi rya Amerika ko naco nyene kirindiranye igishika cinshi kugwa rubanza rusubigwamwo.
Iyo
ngingo irakomeye cane kuri twebwe kuko n'ijyambere ifatwa ku byerekeye imanza zamaze gucibwa, reka mbere no ku isi yose mu masentare ya Oni novuga ko bidakunze kuba. Byari bimaze gushika kabiri gusa mu myaka yose Oni n'inzego zayo zimaze zica imanza, bisigura ko umuburanyi yaciriwe ibihano abwirizwa kuba yaratanze ibyemezo bikomeye kugira ngo iyo ngingo ifatwe.
Convaincant pour qu'elle soit prise.
Augustin Ngirabatware yahoze ari umushikiranganji w'imigambi ya leta mu Rwanda ubafungiwe yarusha muri Tanzania kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 ari kumwe n'abagenzi we 10 bagirizwa ibyaha bimwe by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda. Abo nubo baracarindiriye ko hari ibihugu byo bakira kugira ngo baje kurangirizayo ibihano bakatiwe, ariko ntibirakunda. Icyo cifuzo cyo kwakirwa n'ibindi bihugu gifiswe kandi n'abandi bagabo 11 barekuwe kubera barangije ibihano byabo canke bambitswe izera. Abo ba kabiri naho badafunzwe baba mu nzu imwe icunzwe na Oni. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.